VOA. Iyi muva ni radio Ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti muteze amatwi Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe kuri nogenekerezo rya 79 z'ukwezi kwa gatatu kwa 2017 muri studio ya 18 muri kumenaje we Diane Nahazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya.
Ngo munsi hose harimburutse byasiga yakakohejwe.
Uyu nta modoka zibiri zishobora kuhahwanira. Hamwe zibiri zihahwaniye, imwe irazima irinda guciruhukira mu mazi nayo. Sanganya rikaba ribaye.
N'abanyagihugu bakorera imirimo ku ibarabara rya Muramvya ya Gitega bavuga ko umwanya n'umwanya iryo barabara rishobora guteza amasanganya atagira uko angana bivanye n'uko rikorera bomagurika. Iyo nkuru turayigaruka ko mu kanya. Hagati aho, Abarundi babandanya bahungira mu bihugu bibanyi harimo u Rwanda ni benshi, igituma muracumva handi hato. Ariko imbere y'ivyo vyose ndabemereye mbanze ndababwire muri make ko muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo amasezerano ya politike yatewe ku gikumu mu mpera z'umwaka uheze wa 2016 hategekanya gutegura amatora no gusubiriza Perezida Joseph Kabila ashobora kutazoshigwa mu ngiro. Jean-Marc Kabund Akabund umunyamabanga mukuru w'umugambwe UDPC usanzwe ukomeye mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi yabwiye abamenyeshamakuru ko atankeka bigaragara ko Perezida Joseph Kabila yifuza kuja ku matora. Kabund yagiriza Perezida Kabila guhonyanga amasezerano bateye ku gikumu itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka uheze. Yahamagariye rero abanyagihugu ba Kongo kwitegurira imyerekano ikomeye itariki ya 10 z'ukwezi kwa 4 mu ntumbero yo kwiyamiriza ingendo yo kudasha mu ngiro ayo masezerano hamwe n'imigambi ya Perezida Kabila yo gushaka kuguma ku butegetsi ubuzima bwiwe bwose. Mwomenya ko imyerekano muri Kongo yabujijwe kuva mu kwezi kwa 9 mu mwaka uheze. Imyerekano yatumwe ko kuba itariki ya 10 z'ukwezi kwa 4 ikabiteye amakenga batari bake ko ishobora kubamwe intureka zikomeye zikozwe na leta. Tukivuga kuri ivyo vyo muri Kongo, leta z'umwe za Amerika yarasohoye ejo itangazo aho imenyesha ko ibabajwe n'uburyo amasezerano ya politike muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatewe ko mu mpera z'umwaka uheze ataco arashika ko gushika ino saha. Amerika imenyesha ko itewe amakenga n'uburyo leta ya Kongo co kimwe n'imigambwe iri mu runani rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bananiwe kumvikana kugira ngo ayo masezerano ashigwe mu ngiro, harimo no gutora umushikiranganji wa mbere gushinga leta nshasha nk'uko bitegekanijwe muri ayo masezerano. Nivyo vyategura amatora n'ibisikanya riciye mu nzira y'amahoro na demokarasi bigashira ahabona ho gushaka ko abanyagihugu ba Kongo. Leta z'umwe za Amerika muri iryo tangazo irakeza ariko hakigoro kadasanzwe k'inama y'abasenyeri ba Katolika mu gihe kuko cayo co guhuza abanyepolitiki. Amerika ikamenyesha kandi ko ishigikiye uwo mugwi w'abahuza muri ico gikorwa, igasaba ko kongereza inguvu mu kurengera ibibazo abaharira batumvikana ko. Leta z'umwe za Amerika isaba abarongozi muri leta no mu batavuga rumwe n'ubutegetsi kudakoresha imvugo iturira ishobora gutuma haduka intureka canke intambara. Umugushinzwe kugenzura inzego z'iperereza mu nama nshingamateka hano muri Leta z'Ubumwe za Amerika wabaye urahagarika ibikorwa vyawo vyose vyari bitegekanijwe muri nondwi. Ivyo bibaye mu gihe abari mu mugambwe w'abademokarate babandanya gusaba ko muri umurepublikane awurongoye akinjura mu gihe uwo mugwi uri kuriga ku ruhara rw'Uburusiya mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka uheze. Ikindi asabwa ni uko yotanga imihoho kuko yagirizwa kuba yaraza makuru y'uko Uburusiya bushobora kuba bwarivanze mu matora ya Amerika ariko ntayatangaze. Yamara Devin ashinzwe kugenzura inzego ziperereza mu nama nshingamateka avuga ko atamvuni ihari yotuma atanga imihoho. Abashigikiye ko atanga imihoho basaba ko amatohoza yoba ku ruhara rw'Uburusiya mu matora ya Amerika kandi agakorwa n'umugwi atahuwegamiye. Radio Ijwi ry'Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumviganiro vyacu muciye kuri ubuga rwa internet yacu ari wizi 3 akaburungu radio yacu voa.com no kuri ubuga rwa Facebook adresse yacu ni voa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Wanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Wanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe nari nabice ku masonga mukanya abakorera imirimo yabo yo kunguruza abantu n'ibintu bace kwibarabara muramvya ya Gitega RN2 bamenyesha kwa makenga yuko bashobora kugira insanganya ari menshi cyane ni nyuma yaho iyo barabara ririkorera bomokagurika ku munsi ivyinshi kuri no nkuru tubibaza umunyamakuru wacu Diane Ndonse yishikiye kuri iyo barabara rya muramvya ya Gitega.
Iri barabara rikuru rya Muramvya Gitega RN2 ritera ricika neza na neza hejuru y'uruzi munywango rugabura amakomine ya Kiganda na Rutegama mu ruhande rw'ibubamfu uvuye mu ntara ya Muramvya uteruja mu ntara ya Gitega. Runo ruhande rupima nk'imetero 50 z'uburebure rwaramaze guhengama ruraba mu ruzi iyo rutera rusenyukira. Ikindi iri barabara ryarasi migaga utiweje neza risa naho mengo riracakomeye ariko munsi yaryo nta kirifashe. Kubw'ibyo abajejwe intwaro barateretse mu ibarabara udukingi twereka abantu na cyane cyane abanyonga amamodokari ko badakwiye kwegera ubwo ruhande. Ibyo bituma imiduga yashobora kwaca ibangabanganywa ari ibiri bitakikundira. Ibyo kandi bitera amakenga abakora akazi ko kunguruza abantu n'ibintu ko bashobora kuhagirira amasanganya. Aba ni bamwe mu baganiriye n'Ijwi rya Amerika.
Nko guca nko kwibarabara rimeze nk'uko urabona nko munsi hose harapomotse nk'iyo aciye nk'imodoka nini nk'iri barabara ryose urabona risigararira nyiganga kuko uravye nko munsi hose harimburutse byasigaye akako hejuru gusa.
Uyu nta modoka zibiri zishobora kuhahwanira hamwe zibiri zihahwaniye imwe razima irinda gukiruhukira mu mazi nayo sanganya rikabari baye
nabijya binini binini bamwe barahaca batinya nk'iyo bapakiye ibintu byinshi kubera bikeka yuko imodoka yabo ishobora kugira ibiro byinshi hanyuma ubupfu bugaca buhera hariye pfigacinyika.
Aba bakora akazi ko kunguruza abantu n'ibintu n'imiduga hamwe n'amapikipiki ku gituro cyo mu gatabu bakeka ko ubukene bw'igitoro buri kuri station yaha mu gatabo nyene muri komine Kiganda bwo bafise inkomoko y'ibomoka y'iryo barabara. Bavuga ko inkurikizi ari zimba ryacu iritiro rya kugwa amafaranga 2,220 bavuga ko barigura hagati y'amafaranga 3,000-4,000.
Turakeka yuko na station yo mu gatabo yo bidafise igitoro kubera ho badaca amakamyo aremerewe.
Umu boss w'iyi station yo mu gatabo ni umunyagitega keshi yabikunda kuzana n'igitega ni ukuvuga nk'unye kubera atakiza kandi twicura ko co bakireka kuza kubera imvo z'iryo barabara ariko tukigura 3,350 kuri magendo kandi nabo nyine kugira ngo kironke birakugora cyane kuko biragusaba itike urava ngaha ugafata ikindi gitoro kugira ngo uje kukinywa nk'imbuye bakiro se cyane mu bukeye
ngagire kugona n'umushoferi akaguha na karitiro na kamwe umushoferi w'imodoka yagikwe nk'ibujumbura twebwe dusaba yuko iri barabara borikora ajya ahantu hagomba kubomoka bakaza bakahakora ibintu bitarayanga
mu gihe iri barabara ryose nyuka burundu imiduga ntibikihaca abo ahombera si bake. Abanyagihugu bo mu makomine y'intara ya Muramvya bavuga ko ibidandazwa bimwe bimwe nk'umunyu n'ibindi batirimira ko batoba bakibironka. Ikindi nuko bohomba iterambere ryo kuyunguruza ku mapikipiki n'amamodokari na cyane cyane igihe bafise indembe ikeneye kwa muganga. Uyu mukenyezi asaba ko ryokorwa vuba
kiza no kudushikira imbere mu kari dukorera neza none ubona ritagwanya ribomokariza mu ibarabara nitwoba duhombye rwose none ubona twasubira kuronka nk'aho duca kandi si twebwe twenyene n'aba b'imiduga baba bahombye rwose mu gusubira gukorwa n'ingorane. Abo b'imiduga baratwunguruza tugwaye.
Umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Muramvya ajejwe imibano mpawe n'Imana Canesius avuga ko bizigiye ko rizokorwa mu minsi ya vuba kuko babimenyesheje inzego zibijejwe.
Turamaze kumenyesha rijya barabara ngene rimeze, twarabirungitse muri Direction Générale ya Route, turarungika no muri mu buyobozi bujejwe gukinga impanuka. Biduga bininiya byarahagaze kwaca, ariko kubera imvura ari nyinshi n'ubu riguma ribandanya.
Twa kwizera ko rizokorwa vuba.
Turavyizeye kuko kibazo barakizi, kandi murabona yuko ari inkora mutima atawuguma areza amaboko.
Amezi abiri araheze iri barabara rimaze gutangura kubomoka. Abanyagihugu bahegereye bavuga ko rimaze kubomoka kabiri muri iyi myaka ibiri iheze, bakibaza ko byo babiva ku bikoresho bidakomeye byubakishwa ikiraro iri barabara ricako. Tumenyeshe kandi ko iri barabara rya Murambya Gitega rihuza intara nyinshi, harimwo cyane cyane izo mu buseruko no mu buraruko bw'igihugu, ndetse rigahuza igihugu cy'u Burundi n'ibihugu bihana imbibe nk'u Rwanda na Tanzania. Mu ntara ya Murambya, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Diane Ndonse. Tukiri muri iyo ntara ya Muramvya nyene, twabwira muri make yuko abantu bagera kuri 26 aribo bari mu ivuriro rya commune Mbuye, baho inyuma yuko bari mu munsi mukuru wo kuganduka hinjiye umuntu agashiramwo ishano mu nzoga bariko barihereza mu rugo rw'umutama yitwa Zakaria wo ku mutumba Kabuye wa zone Gasura. Ayo makuru tukaba tuyakesha igipolisi c'i Burundi cemeza yuko chamaze gutangura amatohoza kugira ngo bashobore kumenya uwakoze iryo shano. Amakuru y'Igitega, imiryango ingana ku 839 ntaho nikora muri iyo commune, muri commune ya Giheta intara ya Gitega mukanya hejejwe kugarukirwa ko. Turi kumwe ku murongo wa telefone na Fidèle d'Antoine Nsabimana akoreje ujya Amerika ngaho Igitega. Miriwe Fidèle.
Miriwe neza Diane.
Abagarukiye kuri iyo miryango ni bande?
Abagarukiye kuri iyo miryango bari baserukiwe n'umushikiranganje wo gufatana mu nda gatega ka muntu kunganisha ibitsina Martino n'ivy'abandi, aherekejwe n'abaserukiye ubuserukizi bw'Ubushinwa mu Burundi. Akaba n'igihugu cy'Ubushinwa arico catanze iyo mfashanyo, aho uwaserukiye ubwo buserukizi yavuze yuko bitaje akamo ka leta aho yatatse amakungu kugarukira ku bantu bugarijwe n'inzara kubera ikirere kitagenze neza.
Iyo mfashanyo igizwe n'iki?
Iyo mfashanyo igizwe n'umuceri itoni 220, umuryango wose ukabaronkejwe agafuko k'ibiro 25.
Abaronkejwe imfashanyo bayakiriye gute?
Abaronse iyo mfashanyo karakanya muneza kadasanzwe, ko bavuga yuko bari bageze aho umwansi ashaka, aho batari bakironka ico bateka, bakavuga yuko bari batunzwe n'agakubi gusa, ndetse nuko byagaragara ku mubiri wabo barabantu koko biboneka ko ikigoyi cari catsindaro mu miryango yabo.
Abaronkejwe agafashanyo bagera ku 836 bayironkejwe batoranijwe gute?
Abo baronkejwe iyo mfashanyo nk'uko umustaneri wa komine Giheta yabimenyesheje, batowe n'abaserukira abandi ku mitumba yose, baravye uko umwe wese asanzwe abayeho, uko amagara mukitse canke uko imirima yiwe yononekaye.
Urakoze gose Fidèle d'Antoine kuri iyo nkuru udushikirije uciye ku masonga. Turaza kongera tukwikore ko handi hato kugira ngo utubwire byinshi. Ejuri Amerika turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara cibanda ku makuru yo mu makambi no mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi. Muri kano kanya dutandukire ayavugwa mu makambi muri no mwaka wa 2017 abarundi barabandanya guhungira mu gihugu cy'u Rwanda. Hari rero abajanwa mu ikambi ya Mahama n'abandi bahitamo kuba mu bisagara by'igihugu cy'u Rwanda, naho atabitigiri ntabanduka biratangwa. Abarongoye impunzi bamenyesha ko impunzi ziza ku bwinshi, bamwe bakaba bamenyesha ko bahunga umutekano mu gihe abandi ndi bariko bahunga inzara. Désiré Hatungimana.
Mwikambi ya Mahama yakiriye abarundi barenga 55,000 abo twaganiriye baherutse kuwahungira. Bamwe baremanga ko bahunze umutekano muke, nkuko uno mugabo yaje ava mu ntara ya Kayanza abivuga.
Je na hisemo kuba mpunga kubera ko ibibazo mbona bimbangamiye, n'abantu biriko baranyurutswa buri munsi aho nari imperereye urinze ubona abantu bariko baranyurutswa baguma bagenda bakuramwe umwe ntiwakagombye kubura amakenga ikindi nacyo nahunze kubona ko umuntu atagira havugira wagera kuvuga ukacunyurutswa cyangwa wagira icyo woshingiraho kugira ngo uvuge ati iki kintu si cyo nawe ugahitamo kugira ngo uce kwicwa kandi ukagenda atamuntu numwe abizi
arabavuga yuko abahunga muri iyo minsi badahunga umutekano muke ariko bahunga inzara uwo babwira iki
oya nta nzara ihari ubundi abahunga inzara benshi twe tujya tubasanga ino ni ba bantu baba baraje guhigisha amafaranga ino bakaca baza baduhungiyemo naho ubundi nta muntu yavuye mu rugo yoba yahunze inzara
naho rero umutekano muke ari buvugwa cyane kubahunga uno mugabo twaganiriye wo mu ntara ya Kirundo aremanga ko inzara nayo nyene iri mu bituma bahunga nahatari izi imbere
naho bapfa kuvuga yuko haramahoro ntabwo haramahoro kubisanzwe narahunze nyene nahunze ibintu by'umutekano muke kubera imbonera kure zari zitubangamira cyane mu Burundi usanga nk'umbore bariko baritwaza nk'ubwoko n'abandi usanga bariko baritwaza ibintu by'imigambwe bakavuga kubera ubutari mu mugambwe wabo bakaca babona yuko nyene wewe batagushaka
ariko rero bavuga yuko muri ino minsi mudahunga umutekano muke ahubwo muhunga inzara ubabwira iki
inzara nayo nyene iriyo kubisanzwe nta muntu yovuga nyene ngo nta nzara iriyo inzara iriyo kandi irakabije cyane kubera ibintu byagiye biraduga by'ibintu by'ibifungurwa navyo nyene birimo inzara iriyo irakaze cyane
none nawe twavuga ko mu vyatumye ihunga n'inzara irimo
nayo nyene irimo
urongoye impunzi z'abarundi baba ahimahama Eroje Rugemangabo amenyesha ko muri zino ndwi zitatu ziheze mu ikambi ya Mahama haje impunzi nshasha 378 zivuye mu ikambi yifata kibanza ya Gashora no mu gisagara cha Kigali impunzi zibandanya kuza ku bwinshi wiri inkuru nziza arongoye impunzi ziba mu bisagara hano mu gihugu cy'u Rwanda akamenyesha ko ku kwezi bakira abarenga igihumbi
impunzi z'abarundi baza ari benshi cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda nkuko mubibona none umunsi basubiye kandi barandika atani ndwi zibiri ziheze baheje kwandika impunzi z'abarundi kuko mundwi heze baranditse impunzi binduka imisi ne yose kandi twabonye yuko ntibashoye guhera none umunsi biriwe barandika umunsi wose ntibashoye guhera mbere nejo bazobandanya bandika impunzi zivuye Burundi turavye imisi yari heze ubu babaye benshi cyane bahunga
mwa mufise ibitigiri nko kuvuna mwaka utanguye
ibitigiri ni byinshi cyane ibyonye tuzobimenya duheje kugira icyo bavuga ngo kampanye cyanke kurabira hamwe impunzi zose muri rusangi ariko nk'ibiharuro by'imfata kibanze twabwira nuko mu kwezi kumwe turaronka impunzi ziri hagati y'igihumbi n'igihumbi 500
warongoye impunzi mu bisagara amenyesha ko hari abarundi bake basubira Burundi ariko akamenyesha ko abo bake bataha benshi muri bo arababaje bibaza ko bagiye kujiburayi vyanka bagahitamwo gusubira inyuma kuko mu byukuri ata kintu kiboneka kiba cyatumye bahunga Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
urakoze Desire Hatungimana tuve ngaho i Kigali dukubitire gatonya muri Tanzania abanyeshuri ari mu ikambi impunzi ya Nduta ubategereza ko bariko bariga kaminuza bari mu mwiheburo ntangere imyaka ibiri kuri bamwe iraheze batariko bariga abanyeshuri bakavuga ko atanu muhango numwe bafise babona rero ko atakazoza keza bariko barizera Leonce Niyongabo
kuri kaminuza ya Burundi narimazeyo imyaka ibiri ni kuvuga icyo twita bakede ariko hano ndababaye cyane kuba bitashobotse ko nanje nobandanya amashure
abo banyeshure bari mu migwi ibiri abavuye Burundi bahejeje amashure yisumbuye kumwe n'abahunze bari basanzwe muri za kaminuza mu gihugu cya Tanzania bari mu makambi yose abo banyeshuri ariko ntibakigira icyo bavuga icyizere cyo kubandanya biga ntacyo bagifise
igihe ni kirekire na cyane cyane ari kuraraba ikibazo cyaje kitari kugiratore kunyishu haramaze no kuba kutagira icyizere yuko umuntu yoshobora kubandanya kuko igihe ni kinini atashe tumenyeshwa
ni ukuvuga muri iyo nkambe noba ndahamaze nk'umwaka urenga n'umwaka urenga kuko twatanguriye mu kambi y'Inyarugusu turavayo tuza ngaha ari nicyo gituma vraiment umwaka urenga turi hano atakizero cy'uko dushobora gusubira ku ishuri kiriho
twese twavyifuza twese kubana aya mashuri yacu ariko mubisanzwe ukuntu bisanzwe bimeze nta kintu na kimwe batubwira ubajije reka biragoye no kubaza kuko nukuri turbaye ngaho nyine uko nyine ndushaka kumenya ingene bimeze naho ubaza ubatubazanya hagati yacu bagenzi bacu nyene ariko nta nkuru dushaka kuronka
ariko haraheze hafi amezi atandatu abo banyeshuri bahawe ibyizero ko bashobora kubandanya kwiga bari basabye kwiyandikisha bizeza ko bagiye gutangura kwiga bati amaso yaheze mu nzira
no kuvuga icyo gihe twandikisha twarashika nka ntitwari bake cyane kandi haraheze gihe nk'icy'amezi nka 5 petetre nk'amezi nka 5 ayo ashika ariko ikidutangaza nuko kuva amezi yose icyo gihe twandikisha nta kizero byahereye aho nyene nta cyashobye gukurikira no kuvuga ubu tubaye ngaha tutazi ko dushobora kubana n'amashuri yacu ya kaminuza
nanagiye kwiyandikisha mu bandi twari amajana 6 kuduka twabwiwe yuko turindira ariko kugezana n'ubu ntanyisho baraduha itomoye ko twobandanya na twishure ryacu icyizere ntitukibona kuko haci amezi menshi cyane uhereye aho twiyandikishirize mu kucenda ukagezana n'ubu ntanyisho barigera batukayereka yuko itwereka ko twoshobora kubandanya amashuri ya kaminuza
abo basore n'inkumi rero babona ko agahumba ari kanini kuri bo nyene ku miryango yabo eka mbere no ku gihugu
haragahombo kanini kuko namwe mucyo muvyumva yuko bimaze kuba bimeze uko twarahagaritse imitwe yacu tutariko turiga twicaye uko murumva n'agahombo kuko ntakize yuko dushobora kuzosubira kubana n'amashuri yacu kandi kubana n'amashuri no gutegura kazoza kacu tugategura imitwe tugategura nyene tukagirira akamaro imiryango yacu ariko kugeza ubu kuvaho tuboneye ko atakizero cyo kubana n'amashuri turaronka n'uvuga n'ubu turi ngaho turike nta n'ikizero cy'ubuzima urumva cyo dutakaza byinshi cyane mu mutwe nuko
mbega igihugu cyo hari cyo mubona gihomba
igihugu gitezo kuhahombera kuko uravye ingene tungana muri no nkambi twese imitwe yacu twatwiga mu makaminuza tukaba twicaye tutariko turiga na gucubyumva yuko igihugu gitezo kuhahombera
abo bahoze ari abanyeshuri mu za kaminuza mu Burundi no mu mashuri yisumbuye basigaye babayeho mu buzima bwo gucingero
nsanzwe n'umuntu nicari uko nyene uretse ko tuza turaraba tukakora utuna turiya guhereza nk'abubaka nta kindi twicaye uko nyene turarindiriye ko hari ico bodufasha na cyane cyane na kutubandanya amashuri
umwe mu barundi ari mu batunganya iby'indero mu kambi y'Induta twashoboye kwegera yemeza ko muri iyo kambi abaciriye hagati za kaminuza bababa 1,500 600 muri bo avuga ko arabaciriye hagati kaminuza abo bakaba bari basabwe kwiyandikisha bakanerekana ibyemeza ko koko bari muri za kaminuza ico gikorwa ariko avuga ko cyakozwe no ku banyeshuri bahejeje amashuri yisumbuye ariko ico gihe bikaba byari bitegekanijwe ko abaciriye hagati kaminuza aribo batangura kuronderegwa aho bigira iyo mpunzi y'umurundi iri mu matunganye indero ivuga ko uwo mugambi waciye uhagarara ahubwo basaba gutanga abanyeshuri babiri babiri kuri buri kambi mu kambi zitatu z'impunzi z'abarundi ziri muri Tanzania abo nabo babwirizwa kuja kwiga mu makaminuza y'abatanzania ikintu nacyo nyene kitahavuye kiba impunzi z'abarundi zikabona ko abantu babiri ku kambi batari bakwiye makamba arimo abanyeshuri babarizwa mu bihumbi Rehose niyo ngabo Induta muri Tanzania kubwijwe rya Amerika
Ijwi rya Amerika mukanya duca dutandukira ikiganiro camagara y'abantu Nuko rero imisi yose ya gatatu ya nyuma y'ukwezi twarabemereye ko tuzoza turabarondera muganga kugira ngo abahe ibibazo bitandukanye ku byo muba mwadushikirije mu kwezi kose uno munsi tuza kwibanda cyane cyane ku bibazo twahawe n'abanyagihugu bo mu ntara ya Cankuzo begwa n'amagara barajishinga n'amagara y'ibibondo byabo ku murongo wa telefone ndi kumwe na muganga P Nibirantije asanzwe akorera mu bitaro by'abasoda mu Kamenge Hôpital Militaire ariko kandi akora yigenga mu kuvura abana muri commune ya Mukaza miriwe neza muganga bamenyesheje yuko muganga twari turi kumwe adashoboye kuguma ku murongo reka tubandanye tumurondira hama tugaruke muri studio
muri isanga Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko rero muganga P ntibirantije arasuye koneka ku murongo wa telefone. Turagize mwiriwe muganga.
Mwiriwe.
Ego, tumwe mu tubazo twabajije n'abanyagihugu bashaka kutorera inyishu ni utubazo tw'abanyagihugu mu ntara ya Cankuzo. Ahanini bayemeza ko ingwara zo gucibwamwo zirembeje abana babo. Umwe yanditse abaza ati mbega iyo umwana afashwe no gucibwamwo bakamuha amazi arimo umunyu n'isukari hari ico vyoba vyica ku buzima bwiwe.
Oya iyo umwana ubwa mbere aramutse acibwamwo no kuvuga yuko abafise ikibazo. Yafise ikibazo ha rero ukuntu ateza gufatwa no ubwa mbere na mbere utangura kumenya igituma uyo mwana ari karacibwamo. Hanyuma umaze kumenya igituma uyo mwana acibwamo niho ngemenya yene umuvura. Kuvanga rero amazi n'isukari ntabwo vyemewe. Ikintu cemewe no kumuha ibyunyunyu bijya bisanzwe bitangwa kwa muganga. Kuko ibyo byunyunyu nibyo birimo ibintu bishobora gufasha uyo mwana kuko igihe ari karacibwamo arata amazi arata n'ibyunyunyu bikenewe. Ntabwo rero muri uyo munyo niyo sukari ashobora kuronka ibyo byunyunyu byose biba bikenewe.
Ni ukuvuga ko amazi ari mu isukari n'umunyu ababyeyi buhagarika kuza barabaha abana babo iyo bari kubaronka izo ngorane zo gucibwamo.
Bo bihagarika burundu kuko ahantu hose ku masantre do sante yo mu gihugu barashobora kuronka ku mavuriro barashobora kuronka byoroshe ibintu gome ibyunyunyu bishobora gufasha abo bana.
Ari nka hamwe naho vyote bagato ko ashobora gushikira muganga mu kurindira yuko mushikira hari cyo yobango arakora mu ruyo mwanya.
Umwana mu isanzwe ariko aracibwamo ikintu umuntu n'amubyeyi yo kwihutira kugira mushikane kwa muganga yomuha amazi. Yomuha amazi akagerageza kumuha amazi menshi akwiye kugira ngo ntashobore guta ego ivyunyunyu ntashobore kumerwa nabi kubera buzi ivyunyunyu bimwe kugira gavuga yuko yagize umwumira.
Ego muganga hari n'uyundi yatubadije ngo mbega y'umuvyeyi agwaye ibere yoshobora kubandanya yonsa umwana wiwe canke arabanza akabangira kumwonsa.
Ico kibazo ni ciza cyane ko baba babitubajije no kubanza kumenya aragwaye ibere agwaye iki. Kuko harabibaza yuko ngo umuvyeyi ngo agwaye ibere ugasanga atari ibere by'ukuri. Yabana bacibwamwo ababyeyi kenshi bakunda kuvuga ngo agwaye ibere ariko burya ntabagwaye ibere abafite izindi ndwara. Ikintu rero umubyeyi ategerezwa kumenya no kumenya niyihe ndwara. Hari indwara bishobora gutuma by'ukuri umubyeyi ahagarika konsa ntihanze nk'akarorero nk'iyafise igihute ku ibere. Iyo ntiyobandanya yonsa umwana asanzwe afise igihute ku ibere. Iyo kumbure bishitse umubyeyi akagira cyati yangwara bitango ni kivyimba cy'ibyibere. Uyo mwana ntiyobandanya umubyeyi ntashobora kubandanya yonsa. Cyane hariho nk'indi ndwara usanga umubyeyi yakomereka kwimoko ashise ko ku mwana akagira udusebe. N'uyo mwana yohagarika gatonya kumwonsa ku akabanza akivuza agakira. Ariko rero umubyeyi iyo ahagaritse konsa ashobora guhagarika indwi ashobora guhagarika indwi zibiri ashobora guhagarika indwi zitatu mu gihe abakigwaye ahejeje akize neza acasubira akonsa.
Yego naho ga muganga yofata amabere ibere yiwe akayashira nko mu kabibho naho nyene ni kwa kumwandukiza canke kwa kumuteza izo ngwara zo gucibwamo nyene.
Kuko ngiye afise nk'igihute kumoko ukashushiramwo ya mabereberu kayakama. Ni kuvuga yuko ya mabere bera bari mu bicafa ari mu igera abagwaye.
Yego.
arashobora guca yanduza uyo mwana.
Murakoze cyane. Murakoze cyane gose muganga, tuzosura tubikore ko mu gice cha kabice ibibazo dusigaranye. Nino kuri rero kino kiganiro na muganga Pi ntibirantije duce dusozerera iwanyu mu ntara cuno munsi makoze mwe mwatwumviriza yakoze na Innocent Kimenyi Diane na Hazwe tuzosubira nkaho twari twatanguriye ejo.